Eden Radio, is we America. Ijwi ry'Amerika ryikoshikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muyo neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga araheze imyaka 53 Burundi uvuye mu ntwaro ya cami mukaja mu ntwaro ya Repubulika hari ku igenekezo rya 28 y'ukwezi kwa 11 mwaka w'1956 igihe umusirikare w'ipete rya Kapitaine Michel Micombero yakura ku ngoma umwami Ntare wa gatanu. Perezida Micombero yatwaye Burundi gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mwaka w'1976 nyuma yaho akuriye ku butegetsi muri kudeta na President Jean-Baptiste Bagaza. Mu kiringo cy'imyaka 10 yamaze ku butegetsi, Burundi bwaraciye mu bihe bigoye bitari bike, aho ubumwe bw'abanyagihugu bwahatosekariye, hakaba kandi harabaye n'ubwicanyi bw'agahurira mu munwa mu gihe mu 1972 bamwe bavuga ko bwari abanyabwoko. Ubwicanyi bwabaye nyuma yaho ingoma ya cami itembagarijwe hamwe n'urwanko rufatiye ku moko no ku ntara rwakurikiye ntibyari bwaboneke ku ntwaro ya cami yabanjirije intwaro za Repubulika zagiye zirakurikirana. Mbega ibintu byatumye Abarundi batangura kurabana ingwe hisunzwe amoko n'intara n'ibihe ku bwanyu. Inzira mbi Abarundi batari bake bafashe yo kubiba inzankano n'amacakubiri mu bonse rimwe n'inzira ishobora kurangira mu kuri ibibazo byose. Rero uyu munsi duhewe duhishije ko turi kumwe na Ambasaderi Guillaume Rosovio, umukuru wa kanama k'igihugu kajejwe ubumwe bw'Abarundi, akaba n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga Parti Monarchique Parlementaire. Mbere neza Ambasaderi Guillaume Rosovio.
Oui, on les a, Frédéric.
Mura kumengaho.
Namahoro, namahoro.
Ego me tu tarinzere gutesha kanya banywanyi radio Ijwi ry'Amerika bakora twumviriza mu mugambwe umwami n'abagabo abagenda banga MP PMP imyaka 53 irangiye umwe makwe ku ngoma mwayibutse gute?
Iyo myaka 53 iheze intwaro y'umwami isenyuwe nibyo imyaka ibaye myinshi mugabo twawibutse umugambwe wacu tubandanya igikorwa tusanzwe turiko co gutsimbataza umugambwe w'umwami n'abagabo kuko wemewe n'amategeko, kuko wemewe n'ibwirizwa shingiro. Hanyuma rero tubandanya ibikorwa dusanzwe dukora kandi twitegurira amatora y'2020 n'indi migambwe yose iri ku rubuga. Ni ukuvuga yuko iyo tariki twebwe hatari itariki y'umunsi mukuru canke y'iki, ahubwo idushiramo inguvu nyinshi zo kugira dukore umugambwe utere imbere, hanyuma uzoronka abaserukira benshi muri guverinoma.
Icyo gikorwa kigeze he? Muramaze guhitamwo umuntu azoserukira uyu mugambwe mu matora? Muramaze no kwiyandikisha?
Ego icyo wamenye ni uko umugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagendera banga ni umugambwe uzoshigikira umukandida uzokwitorera wonyine. Ibyo hose agaseseshwa mu bitwa yamaze kubyumvikana, hanyuma ibyo kumwerekana nabyo nibaza yuko hataragera yaragera kuko imigambwe mike imaze kwerekana aho bazoshira imbere bakwitoza ku ruhande rw'umukuru w'igihugu uko amatora twimirije mu 2022 ya hose n'amatora bazotora umukuru w'igihugu tugatora aba député tugatora aba sénateur tugatora tugashiraho abamusitandere tugashiraho inama za commune nuko uvuga urumva yuko ayo matora ari amatora mu gifaransa n'uvuga nti des élections générales izo tuma tuhi tu dusubiramo turonka abaduserukira ku nzego zose z'Uburundi nuko uvuga yuko hari amatora akomeye cyane nicyo gituma rero ubu amariste tuzoshiraho iki kibanza cyangwa iki cyangwa ikiriya cyangwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yaragera ko tubyerekana kandi noneho sitse twenyine n'imigambwe mike cyane imaze kubyerekana mugabo mukwiye kumenya yuko turiko tubitegura
ariko murazi ko igihe gisigaye atari kirekire cyane rwose nk'amezi atandatu cyangwa yari munsi y'indwi gutyo mbega umugambwe wanyu wa umaze kwandikwa
yego umugambi wacu uranditse kuko uremewe n'amategeko nereka ndakwibutsa iyo umugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagendera banga uva kuko umenga bisa n'ibigutangaje yuko umugambwe w'umwami n'abagabo ukora ku mugaragaro muri Repubulika y'u Burundi kandi ari umugambwe ushyigikiye igarukanwa ry'umwami uwo mugambwe rero wapfuye muri amasezerano y'Arusha yasinyweko n'abapolitisi bose uvuga uti iryo tegeko ry'Arusha ryavuze riti mu gihugu cy'u Burundi imigambwe yose ifise ibyiyumviro bitandukanye ibwirizwa kuronka uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro n'umugambwe userukira umwami ubwirizwa gukora kuko barumvikanye bavuge bati noneho umwami mukuva ku ngoma nta matora yabaye nta referendum yabaye byabaye ibintu y'igikenyi nukuvuga yuko nababajije abarundi bati rero reka tushiremo n'imigambwe iguhanira kugarukana umwami ibeho nicyo gituma tube turiho dushigikiwe n'ibwirizwa shingiro rikomoka kuri ku masezerano y'Arusha niyo tuva rero
ibintu uyo mugambwe wanyu umaze kurangura byo bizeza ko abanyagihugu bazowuca inyuma ni nk'ibi
sinakumvise neza ikibazo wambajije
ibintu nk'umugambwe umaze kurangura kugira ngo mugira kizera ko abanyagihugu bazowuca shigikira
imaze shumaze kurangura ibintu bitari bike ni ukuvuga yuko dutanguriye n'icyo cyiyumviro cyawo ufise atawundi mugambwe bigisanga icyo cyiyumviro cy'ukugarukwa n'umwami nk'icyo cyiyumviro n'icyiyumviro nibaza yuko abarundi batari bake bagishyigikira kuko biramaze kugaragara yuko iyo ntwari y'umwami yariho kuva kera yaramaze ibinjana bitatu cyangwa bine yakoze neza yakoreye neza abarundi yagumanye abarundi baguma mu mutekano bagumana ubumwe ntibajyana ntibagira iki hanyuma kuvaho intwaro ya Repubulika iziye mu 1966 imbere yaho gatoyi bari batanguye yarabonetse yuko abantu baciye batangura kujyana bapfa ubutegetsi abandi bapfa bapfa ubwoko bagira ibyo rero nta byariho muri icyo gihe cy'intwaro y'umwami
ku bwanyu ikintu cyo bacatumye abarundi bacanamwo indyane zifatiye ku moko eka no ku ntara n'ikihe inyuma yaho intwaro icami ikuriwe
yo nibaza yuko ibyatumye abarundi bacanamo bajyana muri izi ntwaro za Repubulika bishobora kuba biva mu bintu byinshi mugabo yo nibaza yuko icya mbere kifatiye ku kahise k'ibihugu byacu dusangiye akahise aha ajyewe ni uguha akarorero yuko uburundi bwacu bwagiye mu gihe cyo kwikukira mu mahoro ntangere amoko yose afatanye mu nda ariko ibuka yuko i Rwanda iyo ubucari ko kirasha hanyuma hafata ubutegetsi dufate ubwoko bumwe n'umugambo umwe Rwanda mugaba ha mu Burundi twaciye tuguma dufatanye mu nda mugabo iyo yako karanda ko bakaradutse kabaye ni mvuge nikoba kaje kavanga Rwanda canke karagiye no mu mitima y'abarundi bamwe bamwe hanyuma rero icyo ako karanda rero kukura ba ubwoko kagomba mu kaza karaduga kaduga mugabo iyo ndiyo bimbo yonyene kuko n'igihe twaje twikukira naho ko batariho umwami n'abagabo wiwe barashoye kugasubiza hasi mugabo rero intwaro za Repubulika zije harabaye ukuntu aha mu Burundi wacu ubwa mbere izo ntwaro ntizabaye zikerekana yuko zishigikiye ubumwe n'ukuri kuko haragiye harajamo ibintu terekeye kwisunga ama y'umuntu apfa intara
izo bibazo byinshi bishobora kuba byaratumye inzankano canke amacakubiri aduga nk'uko mivuze turazigakwa ko ariko iyi imbere yaho nagomba duhe ijambo umuntu wa New Radio ijwi rya Amerika ni kumana muriyo neza
nakuje ya Amerika
mwiriwe neza muhe gandi kumana
esa jewe ndi mugandi mu nzira ni mu nzira ya Nyarugusu ndi mu Tanzania
aho byifashe gutenya Nyarugusu
Nyarugusu umutwe ariko usa kuba umutekano wacu tuba turi twirukana usuri mu gihugu cyacu gihugu cyacu dufite amahoro urumva igihugu cya Tanzania kitoroheje kimaze ko kiratwirukana umwanya ku mwanya gusa ntiturafata natwe icyemezo cy'ukugenda twiteze ko neza n'imodoka zacu tupakira ku nguvu akabona kudutwara
bo barabahaye isango n'umushinga ubatwaye
gatubwira ko twogerageza tukabwira mu gihugu twagera cyo ikatukibeza uko ibihano niko yatorwa kudufata kudufatwa ko atari byiza bikabereye cyane kuri twebwe
none ikintu muri ko murakora kugira ngo uhabe nk'amashyirahamwe abafasha kuri icyo kibazo gihambaye n'iki
uyu muzi gatwebwe sinzi nk'uko kugira ngo niyibe nshobore kubatelefona mwebwe n'ahandi gushoboka n'ingarambi zigishoboka n'amashyirahamwe menshi asanzwe adukurikirana n'abatanzaniya nyine kandi urumva twebwe dusa n'abahunze duhumbira mu gihugu cy'abantu batatu ushaka urumva cyangwa duhumbira mu gihugu cy'u Burundi bibasa kuko ingingo zifatwa ku bategetsi baba baje muri Tanzaniya igihugu cya Tanzania gishakiye kuzikorera ku cyo gutuma twebwe umutekano wacu utifashe neza kandi haguma ariko yavuga n'ubwitsanyi bukorerwa twebwe impunzi n'impunzi inyuma y'ikambi
akamumotera n'akahe none
akamutekera twotera amashyirahamwe agizwe agatega akazina muntu yo kubera ukwitukurikira ingeto mu maso akaraba amabi ariko arakora impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania mu makambi ari mu gihugu cya Tanzania
ego tugarutse naho ku kiganiro turiko mu bamufite icyifuzo icyumviro canke ikibazo mubaza umutumire wacu mu kiganiro cyacu cy'umunsi cyerekeye cyane cyane imyaka 53 irangiye intwaro ya cami ikuwe mu Burundi
murakoze cyane kuko ikiganiro ari ku mukambi w'umutumire ahanini cyaba ijoretse intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi yari intwaro isanzwe ifatanye mu bahutu abatutsi abatwa hamwe n'abaganirwa bose bari basanzwe bari ku rugero rumwe ariko tumaze kwinjira mu Repubulika baca bica abami bahonya agateka k'abami hacakwekera kuja izi ntwaro z'ubwoko abatutsi bafashe igihugu baracimiza abahutu barabonona abahutu bamwe be no kwiga biranga uwize yagiye mu buhungiro kugira ngo abone ukuntu yiga intwaro z'abahutu bazikiriza ngo zirashyikiriwe abahutu bo bashoboza gusubiza mu mboko abatutsi ibyo bakoreye abatutsi barangazwa abatutsi baricwa abatutsi nta jambo bafise mu gisirikare ngo bafungwa ari wowe wese w'umututsi n'umutekano ufise twumvikane yuko izi ntwaro zigomba ziriko ziraba n'intwaro zo gusubizanya mu mboko rero n'intwaro zigarukana intwaro ya cyane uko biri kose kwikora ku zuru nawe nyine ashobora kubona ibyo kuyobarimo ndaje neza yuko nawe nyine aho yakomeye amaraso yatabuse nkubira ngo azo drongo ligiye cyeza yobira gira gaba byabandi bakora ndaze ku ari muzigo imbere yiwe ndareke twibara duhenda twebwe mu gihugu cyacu Burundi ikizo garukana mahoro ni imana yonyine ni umwijuru ngakoze cyane
murakoze ndi kumana ambassadeur Luzovio mu gihe cyo muvuze ku zimwe ushikirijwe na ndi kumana
oya nukuri ndi kumana arabise ibintu yavuze bikomeye kandi byiza cyane mugabo ngitoku abantu bihebuye nibishoboka ko tubihebura kuko igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu kizobaho tuzogisigaha tubisigira abana bacu nabo bagisigira abana babo ni igihugu cyabahinya bingana n'ibindi kandi gifise kazoza none rero kuguma tuyibaza ngo nta gishoboka ngo ibyo ndi kumana vuze ati kwihorana kugirihe tubwirizwa guhagarika kwihorana bidushobora kubananya iyo nzira avuga ati imana niyo nyine nibishobora ndi kumana namenye yuko imana ko bigenda kose imana irafashwa tudafashije imana nacyo tuzoshika ko n'ejo hashobora kuza ibindi tutazi nicyo gituma rero atakwihebura tubwira abo bahutu yavuze bihora abatutsi abo batutsi yavuze bihora abahutu harageze ko tuja hamwe tukabahamagara tukababwira tuti iyo siragi tubwirizwa kuraga abana bacu nibyo abantu barabibonye twebwe byaradushikiye tubwirizwa kubihagarika tukaja hamwe tukumva yuko iryo horihori atari rishobora kudushikana nicyo gituma rero mvuga nti jewe mvuga ibyo mfatiye ku kahise kacu keza kabayeho none igihugu gifatiye umushinge w'amahoro n'ubumwe twamanye ntidushobora kugerageza kubishyira mu Barundi data abantu nkavuga ndi abakuze nkereka bagifise amasanamu babi n'ibiki none ibyo ndi kumana abana biwe ashobora kuraga ntibishoboka
ariko mushyira intwaro zose zagiye bisikanya zashira imbere ubumwe bw'abarundi icyagoranye nibaza kuri gushyira mu ngiro ubutumwa bashikiriza ku bwanyu ikintu gituma ubwo butumwa bwiza bw'abategetsi budashyirwa mu ngiro cyangwa abo bategetsi nyine batabushyira mu ngiro ni iki
hariho burya hariho mu bintu bya politiki hariho hama hariho ibintu by'imvugo n'ibintu by'ingiro ntushobora kuguma uririmba ubumwe cyangwa iki utabushyira mu ngiro kuko burya umurundi wese ahari aragushinga idisho natacya kubwira ababona ibiriko biraba igituma rero ibyo bintu bimeze byabaye gutyo ni uko habuze kubishyira mu ngiro ubumwe ukabukura mu ndirimbo ukabukura mu masloga ukabushyira mu ngiro bikaboneka yuko ubugendera bo butegetsi ubukwiza mu Barundi bose kandi ubasaba nabo bagire nkawe nicyo gituma rero ayo masezerano y'ubumwe yabaye n'iki yamye ataganye na gatoyi n'imibereho y'abarundi uko twabanyeho harabuze ikintu cyitwa gusangira hamwe usanga abari ku butegetsi bariko barigungirako abandi bafana inzara ibyo byabaye imyaka myinshi cyane kuvaho Repubulika iziye
ibyo bibazo byose turabigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi Innocent mwiriwe neza Innocent matwumva
aho muraho Edi Rwema
oya ni Frederic Mundikije muri hega Innocent
murakoze cyane
yego muri hehe
ndi Kigali mu karere ka Nyarugenge
akandi kazina kabanye akandi kazina ninde
nitwa Ntezimana Innocent
Ntezimana
yego
murafite ikibazo murafite icyumviro ariko tuvuga cyane cyane ku myaka 53 irangiye intwaro ya cami mu Burundi ikuwe ku butegetsi
ya murakoze ni igitekerezo nagira ngo ntange ndetse n'ikibazo akenshi tujya tubona ko ingoma ya cyami yari ifite ukuntu yayoborwaga ariko aho imaze kuviraho urabona yuko ubutegetsi bw'Uburundi mbese harimo ababugiyemo bashaka wenda kugira izindi ndonke zikuriramo kuko kuvaho ingoma ya cyami ziriyemo nta navuga ko nta mutekano nta mahoro Uburundi bwigeze bugira kandi kugeza na n'ubu biracyagaragara. Aba nabazaga umutumirwa se hakorwa iki kugira ngo iyo ubutegetsi noneho Repubulika igire ihe umutekano abaturage dore ko iyo bigeze mu gihe cy'amatora usanga niho ibibazo bikomeye cyane. Ariko iyo urebye ku ngoma ya cyami, ingoma ya cyami yari ifite ukuntu iyobora navuga ko Uburundi bwari bufite amahoro nta mijyane yari ihari. Ariko noneho aho Repubulika izi niho ubona ko hari itandukaniro riba rikomeye. Nkabona ko harimo abayobozi baza bashaka kugira indonke bakuramo, bashaka kugira wenda kuba ntibaje ku butegetsi nyine kugira ku nyungu zabo bwite. Ese Uburundi bwo burabibona bite? Babona icyo kibazo kizakemuka gute kugira ngo Abarundi ubwabo bagire amahoro? Kuko iyo umuturage adafite amahoro n'abayobozi bwabo ndumva nta mahoro baba bafite, ariko cyane cyane umuturage niwe wakagombye kugira amahoro cyane.
Murakoze Innocent Ntezimana,
murakoze ndabashimiye
iyo minozo viyo ibibazo bihambaye cyane rwose bishikijwe na Innocent Ntezimana. Inyishu kuri izo bibazo, hari n'ikindi kibazo cyaba gikomeye kivuga ati mbega ubwo igituma nkuko avuze ko ama indyane ziba cyane cyane mu matora, imbere y'amatora, igihe cy'amatora cyangwa nyuma y'amatora, igituma abarundi batacanimo kubera hoba hatari amatora atatunganye cyane rwose ku ntwaro za cyane.
Murakoze. Oya, muri heze rwose muze amatora mu ku ntwaro y'umwami yaraba ukuri kwami. Niwibuke yuko mbere n'igihe umugambwe y'itrona utsinze mu 60 cyavuye mu matora y'abarundi,
ariko harabaye ubwicanyi
murazi. Oya, igihe itrona itsinze igatsinda ry'amigambwe yari kumwe na PDC nta bwicanyi bwahabaye. Igihe habaye amatora inyuma ya independence, igihe batora aba depite ba mbere n'ababurugumetri ba mbere, kwicanyi bwabaye. Igihe batoye mu 65 mugabo bigaca bituma icuka kibi cyamaze gushirwaho gitangura gukora. Nukuri jyewe navuga nti amatora mu gihe cy'umwami yarabaye kandi yabaye Abarundi bafatanye mu nda, icyo ntawo giharira na gatoya. Erega amatora burya hamwe bahora bavuga bati amatora aya umuntu atora ikiri ku mutima, niko byagenda muri icyo gihe. N'ubu rero icyo dukwiye mbere gutora ko ng'umuti umugenzi wacu ya Innocent yabajije ati okorwa iki? Ni ukugerageza yuko amatora aba mu mahoro, ni ukugerageza yuko ayo matora tuyahagararira, umuntu agatora neza ikiri ku mutima ciwe, hanyuma abatowe. Kandi icyo rero ni ikintu gikomeye rwose gusumba ibindi, utowe agatorerwa Abarundi bose. Ntasubire kuyumvira ngo jewe ntorewe umugambwe mvuyemo cyangwa ingiriki, amenye yuko amabanga ari ku bitugu byiwe, ari amabanga y'Abarundi bose n'abatamutoye. Icyo ni cyo gikuru. Naye ahandi mbere urabye amatora n'ubu jewe sindu nta namwe ndumva mu Burundi bavuga ngo amatora yabaye nabi, kito ko yabaye neza. Mugabo rero igikomeye n'uwo yatowe, igikuru nuko atwarira bose.
Hariho bavuze mu 2010 ko amatora yagenze nabi, ayo matora ntibavuga ko yama yagenze neza igihe cyose, ibyo byarabaye kandi no mu 2015.
Oya, jewe nariko ndavuga amatora ka matora ariko cyo simbona mega mu biro na cumi na gatanu uriko uravuga ibigeragezo by'ishyirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu matora
ariko abantu
biratandukanye
abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ntibashinga ukuntu ariko batunganye
ku butegetsi bobo bamaho urumva murabo jyewe nibaza yuko mu bihumbi bya cumi na gatanu sibonye ubutse nibuka yuko amatora atanuze atangurane zabaye mu matora y'ibihumbi cumi na gatanu
icyo twari ko tubavuga ni uko hariho abanyapolitiki bavuze ko batayajemo ko atunganijwe nabi
ibyo nabyo burya nkundikije abapolitisi n'abapolitisien mu gihe inyungu ziwe abona zitubahirije cyangwa abona yuko zizoneshwa uyu mupolitisi ntabura ahacisha kugira ngo avuge yuko bitagenda neza jewe ibyo mbara ndabibona mu bihugu byinshi rwose byo ku isi byinshi aho amatora ageze umupolitiki acasokora avuga ngo kubera ibi n'ibi n'ibi ngo jewe ndabonye yuko amatora azokwibwa hanyuma cyangwa ngo amatora atazobayo mugabo rero bamubaza ibyemezo afise ugasanga nta bintu
muriko muvuga nk'umugambwe abagendera banga PMP izo bita zoshobora gushika muriko muvuga ko mugiye muzoja amatora mukabona mutayatsinze bita zobashikira mugambwe PMP
twebwe turaba abantu abagendera banga bo muri PMP turakunda igihugu nicyo nakebuye na Ndikumana ndamubwira nti ntidushobora guta amaboko tukavuga ngo nta kizoshoboka mu Burundi twe tutabishoboye jyewe ndifuza yuko abana bacu bazobishobora umugambwe PMP wacu umugambwe w'umwami n'abagabo kuzoja mu matora uko bigenda kose ayo tuzoronga azoba ari ayo kandi tuzokwisunga uburyo leta yashyizeho kugira ngo ducungere amatora imigambwe yose irafise uburenganzira bwo gucungera amatora igatanga abantu bazoza kuyicungera umugambwe wose urafise uburenganzira bwo kwitura seni n'izindi nzego zayo iyo ibonye amatora igomba kumera nabi nicyo gituma twebwe mu bagendera banga atangiye ka tuzoyitaba ntakuyumvira ngo ntituzoyitaba tuzoyitaba hanyuma tugaca tugerageza kurondera abanyonyi benshi badutora
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard mwiwe neza muri hehe
ndabumva
muri hehe
mperereye i Kigali mu Rwanda
kandi kazina ninde
nahoze nkurikirana nanjye
yego
ariko
you have 94
Gerard muratwumva ndibaza ko umurongo wa Gerard usa n'ugiye reka tugaruke kuri ambasaderi Guillaume Rousseau agire cyane cyane icyo avuze ku byerekeye aho umugambo wiwe uhagaze ku kibazo cy'umutekano mu Burundi mbega umutekano wifashe gute muri iki gihe mu nshingantahe Rousseau
umutekano muri rusange twebwe mbanje kukubwira yuko imigambwe ikorera ku mugaragaro ikorana n'amategeko twama tugira inama rimwe mu kwezi turi kumwe na nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu hagati y'igihugu naho abaguverineri bama bagirisha inama abantu bo mu migambwe yose ikorera muri ayo maprovensi hanyuma hariho ikintu cyabaye bashyizeho cyerekeye gucungera umutekano mu ntara mu makomine no ku bucimbiri aho imigambwe ikorera ngaho bayisaba ngo irungike abantu bayijyamo jewe uko mpora numva mu nama jewe njyamo y'umushikiranganji wo hagati avuga ati umutekano mu Burundi urakwiye mugabo hariho ikintu giheruka kuba cyahungabanije hari igitero cyabaye itari mu ijoro ry'itariki 16 y'ukwezi guheze cyavuye i Rwanda hanyuma kirahungabanya umutekano hariya amaje ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda icyo cyarabaye kandi na leta yarasohoye itangazo bibyerekana kandi bibitera ibyatsi kandi na twebwe ni ukuri icyo gitero ka mukuru w'umugambi na jewe ndayiteye ibyatsi ni igitero kibi cyane cyabaye kitumvikana ariko icyo nagomba kukubwira yuko uko twebwe amaraporo turonka yose mu gihugu cyose mu butu ariko turavugana hose hari amahoro nta na hamwe mu gihugu cy'u Burundi uno munsi turiko turavugana hatari amahoro
icyo kibazo cy'umutekano turakigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo Jamala mwiriwe neza Jamala mwakumva
yego ndawumva
uje ahantu hatari urwamo kugira ngo dushobore kukumva twumve ibibazo byawe igira kure hari aho muri hari urwamo
ubu muranyumva neza
yego ubu ni byiza duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo cy'imbiro
icyumviro cya mbere cyari uko mbona yuko bitari bikenewe yuko hadiyo ntwaro ya repubulika kubera
muri ko muvuga intwaro ya cami
ndiko ndabumva neza
muri ko muvuga intwaro ya cami cyangwa intwaro ya repubulika
ni ku ntwaro ya repubulika
yego
kubera ku ntwaro ya cami nta ngorane nk'izi zari zihari nta ntambara nta kibyari bihari nta murundi yagwanye uwundi murundi nk'uko tubibona ubu rero nk'uko barondera nk'abantu baba baragize uruhara mu bwicanyi kanaka bari bakwiye no kuraba uwatembagaje intwaro ya cami nawe leta ikamwitwarira canke abari bageze intwaro ya cami bakamwitwarira kubera yaronone ibintu byinshi cane ico ni icyifuzo c'iwanje
murakoze Jamale reka tico cyifuzo cawe umushyira amaherezo vyo agire ico kivuze ko umushyira amaherezo vyo Jamale avuze ko tureke n'abagize ubwicanyi eka n'abakuye intwaro ya cami bakwiye gukurikiranwa bagakwitwa intwaro mu gahanga icyo cyumviro umuntu arakwiye
ndamushimiye Jamale kuba atanga icyumviro nk'icyo burya intwaro y'umwami yamye igeragezwa mu bihe bitari bike nimwibuke yuko umugani wa Rudoviko Rwagasore yagandaguwe kandi mwibuke yuko aho turonke intwaro intara yo kuyikukira byagiye biragorana rwose gushikaho n'umwami batuma umwami mwambutsa nicyo mvuga batuma yari yagiye kwivuza akarubika umuhungu wiwe nawe bagaca bamubwira icyo twakwita mu gifaransa kudeta umwami yamaze kuyimikwa ntare wa gatanu muribuka yuko mu nyuma amaze imyaka ari yarahunze bamuhandantuye iyo yari yibereye bamuzana inyu mu Burundi kugira bamwice baca bamugandagura mu 1922 ni ukuvuga yuko icyo cyumviro Jamal avuga birajyanye rwose n'ibyiyumviro ubu inzego zitari zikwe ziko zirashyira ahabona nk'ubu turafise umugwi witwa umugwi severe komisiyo nasiyonali de verite rekonsiliyasiyo uwo mugwi uri kurarondera ibyaha byagiye birakurikiranwa rero ndazi yuko hariho abantu bamaze gushingisha imanza be n'izo sinavuga yuko hari uwashingishije urubanza avuga ati abo bantu batembagaje intwaro y'umwami tubashengeze mugabo icyumviro Jamal avuze jewe n'ukuri ndacyumvise kandi ndagishimye kuko urazi neza amabi twagiye turaronka yavuye aho hantu hamwe kandi ntiyaciye mu matora ntiyaciye muri referendum ntiyaciye muri demokrasi ariko abantu bagaca bagenda bibigendera ko nijo gituma icyumviro cya Jamari yewe nzobishikiriza
yego mu cyumviro numva ko mushima cyane
gose
reka tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiyo neza
allo
mwiriwe muri ya Desire
Bujumbura
kandi kazi na kawe ninde
mukundwa
duga ku jambo kibazo cy'imbyo
yego reka manda bashimire ko mushobora kumakanya gushyiriza icyumviro no kugira icyo mbajije
yego
reka manda nkenguruke ko mwa sekandi cy'igano nk'icyo gifite ishingiro ryiza ryo kumenya kahise cy'igihugu
yego
muri rusange mu byo twahize ku ishuri baratubwira ko intwara ya cami yo batangukiye mu gihumbi n'amajana gucyongera na kane gucyo mu ntango uduga n'ihindi mugabo ntibatubwira neza ati mbega mu ntwaro za kahise za cami ho byari byifashe gute ufate ku ntwaro za repubulika uno munsi mugabo rero cyo kibaza ati mbega ni igiki cyatumye habaho gukuraho intwaro za cami mbega intwaro za cami zo zikuweho abari bakuye izo ntwaro bo bari bafite ishingiro nyabake muba barashyize ko gusa rero ikintu je mbona harakwiye gushyiraho no kwandika neza kahise k'igihugu kuva aho Burundi bwiswe uburundi bwa nyaburunga bubayeho abakiri bato bagasoma neza bakiga mbega kahise k'Uburundi kagenze gute ibyo mbere byo nafashe uno munsi aya matata ya cankariya abantu bamwe n'abandi bitwaza barafatirako kuko usanga ariyo bakoresha kugira ngo biyumvire ko boshika kuri iki cyanya kiriya hanyuma igihe nacyo abashoboye kuba barashyizeho repubulika yaba ari biyumve gukura intwaro ya cami ikaba yari yakuyeho bafite ibintu bibi bayikuraho nibaza ko uno munsi n'ibyo by'amarepubulika bitaba ariko bidutwara muri ibi ubu rero mbere hajemwo n'ibya demokarasi usanga bitugora jembere ndabona neza ko intwaro ya cami n'ibyo demokarasi yari ihari ariko usanga kubera ko batayitubwira neza uno munsi bamwe n'abandi boshyigikira ko habaho intwaro za cami kuri ibyo rero mbega habuze iki neza kugira ngo basobanukire kahise cy'igihugu neza kuva ku ntwaro ya cami gushika uno munsi aho kiri hanyuma abo nabo bazanywa za repubulika uno munsi zigomba kuba zirimo n'ibya demokarasi baduha intumbero nziza yotuma hataba kubyara mugabo sinzi uwanditse ahantu hari aho ngo niyica ubwoko niyica igicanye kiriya hica intwaro mbi mbega ku ntwaro za cami nta bintu bibiho byakogwa byaba byakwitirirwa abami cyangwa byakwitirirwa ubwo iyo ntwaro yabihari icyo gihe n'ikindi gihe rero usanga ari kwakogwa ibibi buraba bari ku butegetsi bakaraba ko hari icyo babwiriza gufasha n'uburemere
egumeshebuga
bagakemurwa na cyane cyane kugira ngo tube bwazo tuba turimo murakoze
murakoze Desire mushyana ibibazo byo ibibazo bya Desire ibibazo bihambaye cyane rwose
ego ibibazo bihambaye kandi arakoze Desire nanguye ku cyimbiro cy'iwe cya nyuma ashikirije avuga ati ngiyica ubwoko hica ubutegetsi bubi erega ubutegetsi bubi igituma bwica nuko bo bari ubutegetsi butumviriza impanuro butumviriza abahanuzi butumviriza babandi kera bariho bari bamize akabuye k'abagabo bamwe umwami nawe nyine bamubwiye bati reka yatareka bati koriki yagukora icyo ni kuvuga ubutegetsi bubi ni ubutegetsi bwigungirako ni ubutegetsi budasangira ubwo ni bwo butegetsi bubi mbere bukabwica buca bwica kuko nawe ugomba kumererwa neza ubona uti nanjye ndondere abo bategetsi nanjye hari bakakwica nibyo aho no kuvuga no kuri Desire ntabeshye ariko rero ati mbega ku
yabaje niba kwigisha kahise zogira akamaro abarundi mukanya gatoya cyane
nagomba ndabishike ko ngedegwaje bishike ko byo kwigisha kahise ku Burundi togira kamaro kenshi gose kuko mbere nibyo bishobora guhindura mu mitima yacu n'imitima y'abana bariko bararuka hamwe umwana w'umututi abona umwana w'umuhutu akabona ko basangiye kahise na kazoza hamwe umwana w'umuganwa abona umwana w'umutwa bakumva yuko basangiye akazoza kwandika kahise kuratwereka ibi ibyo byarononekaye nibyo kandi mwinga n'aba ntihenze mwe hariho umugambi wa leta wo kwandika kahise kamwe twese tumvikana tuti niko kabaye uwo mugambi uriho sinzi ko uratangura mugabo ndazi ko uriho hanyuma nuko n'igihe tuba tutarandika ku kahise nijambo dejira vude nijiza chana vugati uubu u ibintu bibi nukudamirira kure igi tatu mnibigenda nabi kunwaru za Republika nukudamirira kure tukudasangira byo
yegome
bitari ukuntwara y'umwami
yegome
byari hivyo umwami yarabo muhutu yarabo mututsi yarabo umuganwa yarabo umutwa kimwe
yegome
kandi bari bamwegereye bari mu bwoko bwose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumbereza iradio hejwe ya America turi kumwe na Pascal mwiriwe neza
mwiriwe neza
muhita Pascal
mereleye mu ntara ya Rumonge
kandi kazina kawe ninde
Niyondiko
ikibazo cy'imvuro
icyo nagomba kubaza uwo mutumire
yego
nagomba kumubaza nde niki cyatumye hazaho intwaro ya cyane yari yizigiwe n'abarundi isinzi hanyuma intwaro za Republika zikaba zaranzwe n'ize twese twabonye cyane twumvise ushyikwe no mu hanyuma ni kuki intwari zakurikiye zitashoboye guhana abakoze ubwo bwicanyi utubazo twanjye niko tubiri hama nizakunda kanza gusubire
murakoze niyo ndiko Pascal ibibazo biza kugorana gato isinzi ko mushya ntahe uzobya bifite nyinshi ariko reka tumuhe ijambo agerageze tuga ku ijambo
oya nibigoye ahubwo ibibazo byiza kuko atuye nigihe cyatumye intwaro y'umwami ivaho kugira ngo haje intwaro izo ntwaro za Republike zitakoze neza ntibyari bigoye kuko murazi yuko intwaro y'umwami yakuwe n'umusoda icyo gihe naco abamusoda niwe yari afite ingoho hanyuma akangura akaba afite abasoda atwara byari byoroshe rwose kuvuga tuti tewe gafashe igihugu nuko byagenze ibindi abatumye afata icyo gihugu abo bari kumwe ibyo n'ibindi ni bya bindi tuvuga tuti bya bindi bituma abantu bya butegetsi bubi buca bujaho kukwigungira ko kuguzana intwaro zifatiye ku kuri yiyumva canke iki ibyo icyo kibazo kiroroshe ufise bavuga ngo ufise inkota n'uyifite ufite ikirindi
yabaje kandi ko yabaje gituma abakuye ingoma ya cami batakwiswe ntayo mu gahanga
ibyo nibaza ko nari namaze kubivuga mbere bakwicwa mu gahanga nanze ko bagumye bahanahana ubwo butegetsi bagumye bahanahana ubutegetsi havuye Micombero haza Bagada havuye Bagada haza Buyoya hanyuma tuba turinjira muri demokarasi tugerageza kwisunga intwaro zishasha za demokarasi turagerageza mugabo naho yegome abo rero batembagaje umwami igihe cyabo kizatuba kigere kuko akahise ndikibagira
yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza radio hijwi rya America turi kumwe na Eddie mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hida Eddie
muvugana na Eddie Jonas ndi kuru biwe kwa Marawi na Tanzania
yego mwe aho murakomenga aho
Asha turashima n'ubukeye
buke. Yego me, turiko tuvuga cyane cyane ngaha mu kiganiro muri Isanga, imyaka ya 53 irangiye. Utegetsi eka ingoma ya cami ikomoye mu Burundi yizwa ku ijambo kibazo cy'imvu yo turi kumwe n'umutumire ambassadeur de Zovio Guillaume.
Okay, n'umusanzu giye ni intererano.
Yego.
Umusanzu giye byo nabona. Nuko kari ku bwami abarundi bose barisanga barishyira bakizana nta bwoko bwari buhari nta byavugwa ngo wengwe ibiki n'ibiki bose barabona tuntu murundi nta bavuga ati wewe uri umututsi wewe uri umutwa wewe uri umuhutu ariko aro
duga ku ijambo turakumva
ariko mwaka kanya novuga ati Burundi bwari fukiye no bwa haba abantu abarundi kwari uko bangana bose bavuga ati reka dutore cyanke dutore uwo twishakiye azoshobora kutuyobora. Muranyumva?
Duga ku ijambo turakumva.
Ego nuko muri icyo gihe kuva icyo gihe abarundi benshi baci batangura kubura ibintu by'amoko byaciye bisa n'ibije. Hanyuma bimaze kuza abantu bamwe bwo kumwe ugatangura guturatura ati ubu bwoko runaka buriko buraturondera ubu nabwo buru ati abatutsi bariko bararondegwa n'abahutu abahutu abo mu nyuma ati bariko bararondegwa n'abatutsi ikiba kibagiwe cyocyo n'ubwoko bwitwa buke buhari mu Burundi ari bwo bw'abasanga butaka cyane abatwa. Hanyuma muri make jewe ikintu nabona. Halo?
Duga ku ijambo usozere.
Icyayima n'usozere ko nuko muri make ubu turi mu ntwaro yitwa ngo ni ya demokarasi. Gusa icyari gihari bari bakwiye gutwara batarabye ti ujya n'umututsi ujya n'umuhutu uriya nawe n'umutwa ahubwo bagatwarira bose bikaba byo umurundi akishyira akizana kamere uko ari umurundi ta kuvuga ngo ujya n'umututsi ujya nawe n'umuhutu ugiye ku wese agatwarira bose byo babyiza kabisa ni hame ibintu by'imigambwe byinshi bikahava swati bakaba nk'umugambwe cyangwa ibiri yonyine niko njye nubibona niko igitekerezo cyanjye cyari kibimye.
Urakoze Edi Jonas Jonas ari i Malawi ku rwego rwa Malawi na Tanzania. Urakoze cyane rwose mushana hizo byo ikibazo cy'amo ku Burundi cyagiye cyafata eka intumbero ikomeye cyane rwose cyagiye kirakomera nk'uko byavuzwe na bamwe mu banywa y'iradio ijwi rya Amerika. Ikintu cyo tuma icyo kibazo kirandwanwa n'imizi ku bwanyu niki?
Ikintu cyo dufasha kikagerageza gukuraho icyo kibazo cy'abitwaza amoko mu gutwara neza nk'uko umwami yatwara neza yishimikije amoko yose nta n'umwe nta bwoko na bumwe kuri we byasumba ubundi hamwe bose biyumvamwo ubwo butegetsi. Uwo ni wo muti ubutegetsi bwiza bushingiye ku Barundi bose mu butandukane bwabo kuko ubwo butandukane bwabo bw'amoko n'ubutunzi bw'igihugu umwe azana icyo afite undi akazana icyo afite hanyuma ubutunzi bukaba bwinshi hanyuma uwo mutegetsi ashingiye kuri ubwo butunzi bw'amoko atandukanye ugasanga nacyo yinona atwarira bose eka n'amahoro hose mu gihugu niwo muturiho.
Tubibutse nshuti mwese
ko ibyo nibyo byabaye ku mwami nibyo byaba ku mwami.
Yego me tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo nkurijwe rya Amerika turi kumwe na Ndikumana. Ndikumana mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri he Ndikumana?
Jewe ndi Bujumbura.
I Bujumbura?
Yego.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego cyari icyumviro mu bisanzwe. Muranyumva?
Duga ku ijambo turakumva.
Yego mu bisanzwe ku ntwaro ya cami igihugu iyo gitewe abarundi bose baravira hasi rimwe bakagwanirirwa umwasi hamwe batisunze ngo yungo n'umuhutu ngo yuno mutuwutu ngo yuno mutwa bose baraja hamwe umwasi bakamugwanya mpaka bamutsinze. Ariko rero nkuko hamaze kuza ibintu byo kudivize tuhwenye niko bivuga mu Gifaransa bizanywe na colonization n'abashaka kuducira funi na buhoro niho hake haza rese kibazo cy'abo cy'amoko abahutu n'abatutsi mugabo rero je cyo mbona kugira icyo kintu bihere n'ikizosore no kuza nuko mvuge mu bisanzwe abantu bomenya yuko umuntu ari umuntu yavutse yisanga ari uko nyene mu byukuri ugerageje kureba hano mu Burundi nta moka hari kuko dufise imico imwe ya tuvugurura imiri umwe nta kintu ugiye mbona cyo cuma nako bavuga ngo ni umuhutu ujya nawe ngo ni umutwa icyo kintu rero nicyatuvamo mu mitwe ikatuvamwe umugabo ugihereye hejuru umujyango umwera ubyibukuruga kuya hose mu byukuri abarundi tuzokwibera mu mahoro mpaka
yego me murakoze ndi kumana ambassador Zovio uga kujamu
ndi kumana abuze ikintu gihambaye cyane kuko nukuri uraze ngene abarundi tumeze nitwabirizwa kwitaho ngo ubwoko bwa bwa bwabacanga ubundi bwoko twebwe none ko tuba mu gihugu kimwe tuvanganye tukavugura ururimi rumwe kera twasenga imana twese n'ubu twayisenga mu bundi buryo twese tukavugura ururimi rumwe none ubona ayo moko yoba hakaze kuki mu bindi bihugu ubwoko usanga bufite agace kabwo ati bariya n'abaruba bariya n'abakongo bariya n'abashi kuko babana hamwe bakavugura ururimi n'imigenzo yabo ikaba ari idasa niyo y'abandi nico gituma rero ibyo ndi kumwe navuze ari byo rwose kuko abarundi mu bisanzwe turabarundi ubwo nibwo bwoko twari dusanganye ingene twagiye rero kwicamo imigwi ibyo biva ku bintu byinshi byavuye ku kahise ku Burundi kabi aho n'abazungu barabifisemo uruhara rukomeye kugira ngo baducagagure kugira bashobore kudutwara kuko kera umurundi ahagurutse yahaguruka nk'umurundi ntihaguruka nk'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umuganwa cyangwa umutwa bahagurukira rimwe bitwa abarundi bagiye kurwana cyangwa gutera nibyo bari bamwe none rero ubu inyishu y'icyo kibazo mu mitima yacu twebwe dukuze tubwirizwa gusigarana iragi abakiri bato kugira ngo nabo babyumve babirandure mu mutima tubyigishe nka kurya Pascal yabivuze tubyigishe twandike dushike kuri kahise twese tubona kumwe hanyuma tureke kuvuga ngo ntakizoshoboka hari aho twebwe tuzoshikana mugabo aho tuzoshikana hari abazo twakirira aho nyine nabo bandanye gushyigi ku kimere n'amakire mu maho
icyo kibazo
nabo umva ibyo bihugu by'iburaya byarabikikiye byarashyitse baciye mu ngwano nyinshi mugabo barate barumva yuko akahise kabwiriza kutubera icyigwa kugira ngo tubondere amahoro twese
ikibazo cyo gusubiza abarundi hamwe kugira ngo abashyire ku ruhande indyane z'amoko z'intara ni ikibazo umurundi wese eka umugambwe uwo wari wose uteza gushyira imbere ku bwanyu ku mugambwe wanyu pempe ibintu mutekanya gukora kugira ngo icyo kibazo namwe mucicare niki nibi
cyangwa mu mugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagere nderabanga icyo kibazo twaracicariye kandi inyishu ziri no muri statut z'umugambwe wacu aho tuvuga tuti amoko yose kuko urumva nibyo bagendera ko yose imbere y'amategeko arangana mu mugambwe wacu amoko yose arangana kandi twebwe umugambwe w'umwami n'abagabo uhurikiyemo abahutu abatutsi abatwa abaganwa bose barimo kandi ari muri komite nasiyonali ari muri komite z'amaprovensi ari hehe hose turavanganye icyo ni igikorwa twakoze kandi ni igikorwa tugomba kumvisha umunyoyi wese atagomba gukurikira ngo dukorere Burundi ahari hose mu bwoko bwiwe ngaze tukorane dukore hanyuma dusige igihugu kigenda neza kiri mu mahoro atakujyana izo njyane tuzisezerere bihere hanyuma tuje mu ntambwe yo guteza imbere igihugu aho rero tuzoba dusize ijambo rihambaye cyane twebwe rero turabikora mu ngiro mu mugambwe hagati no mu nyigisho dutanga tuvuga tuti wa muntu we uko uri mu bwoko bwe ari bwo bwose nuze dukorane kujya Rwagasore yashoboye gukoranya abarundi bose abahutu n'abaganwa n'abatutsi n'abato bagatora ipruna bagatora intahe y'ukwikukira
yego mushyana yuzo vyo
tugomba kubihenza tugashika ku ijambo rihambaye
hari impari zigeze kuba zivuga ko abaganwa bakwiye kuba nk'ubundi bwo kubwira kane mwebwe mugambwe wanyu muhagaze kuri icyo kibazo
Oya nta mari zibaho ngo abagana bavize ku bwoko abagana n'ubwoko nk'ubundi nturabe hajya mu kugabura ubutegetsi byabaye Arusha bakagabura hagati y'abahutu n'abatutsi hanyuma bagaca bakwegera ko abatwa bakabaha dukeyi ibyo ntacyo bivuze mugabo uri umuganwa urazi kuri umuganwa nawe uzo bigutwara uri umuhutu urazi kuri umuhutu nawe uzo bigutwara uri umututsi uri umututsi nawe uzo bigutwara ni ukuvuga yuko
ariko mwavuze ko ayo moko mwavuze ko mu Burundi ayo moko adakwiye kuhaba
statu y'umugambwe handitse ubwoko bune kandi iyo statu yaremewe n'umushikiranganji wo hagati
Leona akanyatujanye mu cyane rezovie de cadre ijambo rya nyuma umunywanyi Leona amiyo neza
mire mutama
mirewe mu ihega Leona
jewe ndihe igatorwe muri komine gatorwe nyene mu ntara ya Muyinga
yego akandi kazina kawe nende kirundi
je nanje nari nshigikiye icyumviro cyuko abantu bako baravuga intwaro ya cami
yego
nkaba numva yuko menga nta ntwaro ya cami se dukeneye intwari hari isanzwe ari nzizo ariko cyane cyane ukagira umuntu iyo hagize nk'ikintu kigikira abarundi twese hari ibintu utusanga hari nk'ivangura mu bisanzwe n'ibyo bica bitubabaza ubwo twebwe ibyo bundi baraje gupompa ibijyanye n'imibu nk'iwanje ntibahaje nimba bitwaje ngo ntituvuga rimwe jewe rero mujya ntituvuga na rumwe kubera nifitiye n'amagara mabi ngenda naramugaye ariko jewe utanga ndiko ndazira ibintu menga ngo ninde imigambo je nta mugambwe n'umwe ndimwe ariko nahoze ndi nzira guhemuka za abanyafrodibo bishobotse nkagira amagara meza no ndiwe kuko nta kibindi ko ndakora ni waniyagiriza rero jewe n'icyo gice cyane cyane nuko
so ziravuba na vuba
intwaro ya demokarasi yotimbatara ikaguma ibandanya ikajya mu buryo bakumvikana bagatwara neza ikibazo cyane gice n'icyo n'icyumviye
murakoze Leonard Moshena Ibizovio Leonard asa n'utemera intwaro ya cami tuga ku ijambo mu gihe cyo mu musubije
oya Leonard ahubwo ntiyasa n'utayemera ahubwo avuga ati demokrasi niyo ikwiye kuja imbere hanyuma hariho umwe mu banyonyi twamye dukorana twavuganye yavuze ati burya nta ntwaro yasumbye demokrasi nk'intwaro y'umwami icyo rero nicyo abakwiye kumva iryo kumigwa abona rimushikira ntiryari gushoboka muri icyo gihe hatwara umwami ntiryabaho kuko abashinga nahe bari mu bwoko bwose mugabo rero acigikiye demokarasi nanjye ndamushigikiye kuko nta ntwaro yoza idusubiza inyuma demokarasi ahubwo niyo tukwiriza kurwanira twese tukaraba yuko yotsimbatara hanyuma iyi repubulika imaze imyaka 40 niyo ashobora kwitunga neza tuzoyisunga mugabo avuga tuti umwami nawe ntawo ahacanye ngo avuga ati yatwaye neza ibyo rero abarundi nibo bavuga bati umunsi umugambi w'umwami n'abagabo uzotsinda amatora uzoja tugira referendum hanyuma tumusubizeho
akamo kanyuma cyane cyane
y'umushahara
akamo kanyuma amasomo 20 akamo kanyuma gutera abarundi cyane cyane ku byereke izo ndyane za moko eka n'intara amasomo 20
kama notera nuko abarundi botekana n'ukuri bakareka kujyana tukagenda mu matora y'ibihumbi 20 mu mahoro n'umutekano tukumva yuko amatora ya 20 niyaba neza tuzoba tugize intambwe yerekeye iterambere tuzoba twishimiye iby'iterambere y'amatora tuyashyigikire kandi dusabe uyafisemo uruhara wese yitonda gende akuri neza igihugu
turagushimiye cyane rwose ambassadeur Rusovio Guillaume turashimiye abanyamwanya radio ijwi ry'Amerika badutse akamo turashimiye na engineer Maclean tukadushimiye kandi na Fasile yigiranije ikiganiro turabashimiye nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika.